urumva Radio Ijwi ry'Amerika yavugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Mu Burundi Ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza ikaze kuri radio yanyu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Umunyeshuri w'Umurundi wiga mu mujyi wa Kigali witwa Habera umugabo Guy Divin w'imyaka 19 y'amavuko aherutse gukorerwa ibikorwa by'abunyamaswa n'abantu bagera ku 10 bari mu kigero cye, aho bamukubise umubiri wose bakamutera ibyuma bitandukanye ku gihe cy'iminsi 8.
Umwe rukirangiye nibwo haciye akana inyuma kavuye mu kindi gipangu, wa muhungu ahari arakumva acabwira akana kamutabariza, akana gashaka amagara mama wiwe, nibwo mama we yaciye adashasanga umuntu
ubu numwe mu bantu babashije kumugeraho nyuma yuko hayo makuru amaze kumenyekana. Abantu batari munsi ya 25 bapfuye ubwo ubwato bwari bupakiye barimo bwiyubikaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwagati. Impande zirwanira ubutegetsi muri Libya zasubiye mu biganiro mu gihugu cya Maroc. Naho mu ntara ya Gaza ibitero by'indege z'intambara za Israeli byishe abantu 12. Ayo makuru hamwe n'andi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abayobyamato b'abanyasomaliya mu mazi y'inyanja y'Abahinde bafashe ubwato bwo kuroba bw'Ubushinwa basaba ingwate ya miliyoni 10 z'amadolari kugira ngo baburikure. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Ubwo bwato bwo kuroba bw'isosiyete y'Ubushinwa bwanyurujwe n'inkozi z'ikibi bwajanywe mu gice cy'umuntara ya Puntland cyitwa Safun. Amasanamu y'abari muri ubwo bwato 18 bakikujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho yaraherekanijwe ku mbuga ngurukanabumenyi. Ubwato bw'ingwano bwo mu bihugu byo mu makungu bubandanya utwigoro twabwo two kubahiriza umutekano mu mazi yo muri ako karere. Yamara naho ibikorwa byo kunyuruza ubwato by'inkozi z'ikibi zikorera mu mazi bahari y'Abahindi byagabanutse kuva mu mwaka w'2011, aho byari byimanogoje ibiherutse kuba byasubiye kwerekana ibibazo by'umutekano biri mu mazi ari ku nkengera za Somalia.
Abashinzwe ubuzima mu ntara ya Gaza batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israeli byishe abantu batari munsi ya 12. Nanone Fidel Niyogabo.
Ibyo bitero birimo icabereye mu gisagara cha Beit Lahia mu buraruko bw'intara ya Gaza cyahitanye abantu batari munsi ya 10 nk'uko byatangajwe n'abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara. Ibindi bitero by'indege z'ingwano za Israel byabereye mu gice cyo hagati mu ntara ya Gaza no mu karere ka Rafa mu bumanuko bw'iyo ntara. Ubwo bwicanyi buri ko bubandanya mu gihe ariko haba akigoro gashasha ko gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Amasezerano yo barimwo kurekura abagizwe imbohe bakiri mu minwe y'abagwanyi b'umugwi Hamas. Mu minsi ya vuba abategetsi ba Israel barerekanye icyizere ko intambwe zishobora gushikwa ko mu biganiro byahagaze mu kiringo kitari gito. Ni mu gihe umugwi Hamas kuri uyu wa kabiri watangaje ko wemera ko amasezerano ashobora kumvikanwa ko mu gihe Israel itokongera ko ibindi bintu isaba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Misiri na Qatar byarakoze mu kiringo cy'amezi atari make mu ntumbero yo gufasha gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas.
Amakuru havugwa hirya no hino ku isi arakomeje. Abantu batari munsi ya 25 bapfuye nyuma y'uko ubwato bwari bupakiye abantu bwiyubitse mu ruzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwagati. Fidel Niyongabo arakomeza.
Yabaye kuri uyu wa kabiri ku ruzi Fimi ruri mu gice cyo hagati mu gihugu. Abo bahasize ubuzima harimwo abana, abandi batari bakirengero ryabo rikaba ritazwi. Byatangajwe n'abategetsi hamwe n'ababa mu gice iryo sanganya ryabereyemwo. Ubwato bwagize isanganya ruvuga ko bwari butwaye abantu barenga 100 inyuma yuko buvuye mu gisagara cya Inongo kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru wa Congo Kinshasa. Bwazamye butaragira kure y'aho bwari buvuye ku ruzi Fimi igikorwa cyo kurondera abirengero bitazwi cyari ko kiraba amasaha make y'inyuma y'iryo sanganya kuri uyu wa kabiri. Ni mu gihe ari impungenge ko igitegeri cy'abapfuye gishobora kuba kiri hejuru kurushiriza ubwato bwagize isanganya bwari bwuzuye icyuruzwa nk'uko byatangajwe na Alex Mumba aba mu karere ryabereyemo. Yavuze ko bigoye gutanga igitegeri cy'ukuri cy'abahasize ubuzima kubera ubwo bwato bwarimo abantu benshi cyane. N'ayo makuru.
Urakoze Fidele. Impande zirwanira ubutegetsi muri Libya zasubiye mu biganiro mu gihugu cya Maroc kugira ngo igihugu cyabo kitongera kugwa mu kajagari. Fidele Niyongabo arabahaye inkuru.
Mu itangazo ryashyizwe habona mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, urwego rwavuze ko umugambi wa politiki muri Siriya wotegerezwa kuba ufatiye ku ngingo y'urwo rwego yo mu mwaka w'2015 yasaba ibwirizwa nshingiro rishasha n'amatora ahagarikiwe n'ishyirahamwe ONU. Urwo rwego rwashimikiye kandi ku kamaro ko gutuma leta ya Kiislam idasubira kongereza inguvu n'ubushobozi bwayo muri Siriya. Haheze imyaka 10 umugwi wa leta ya Kiislam ufashe ibice bitari bike mu buseruko bwa Siriya. Rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rusaba ko Siriya n'ibihugu bihana imbibe byirinde ibikorwa ibyo ari byo byose byashobora guhungabanya umutekano. Rwasavye cyane cyane Siriya na Israel kutagira muri umutekano w'inteko zijejwe gucungira umutekano za ONU zigenzura igice gitandukanya ibyo bihugu byompi mu karere k'imitumba miremire ka Golan. Intumwa y'ishyirahamwe ONU muri Siriya, Gil Peterson, kuri uyu wa kabiri yaragabishije ko ingwano itararangira mu gihugu yatangaje ko umutekano mu gihugu ugicumbagira kandi igihugu kigifise ibibazo bitari bike. Pedersen yatangaje ko Siriya itegerezwa kwihutira kuja mu kiringo mfata kibanza kidakumira uruhande na rumwe. Vyinshi mu bihugu bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi harimo Ubushinwa n'Uburusiya vyasavye ko ibihano Siriya yafatiwe bivanwaho. Intumwa ya ONU muri Siriya, Gil Peterson, yasavye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya cyane cyane kwiyumvira gukuraho ibihano byafatiye Siriya kugira bifashe icyo gihugu kimaze imyaka itari mike mu bibazo by'ubutunzi. Ibice 90% by'abanyasiriya babayeho mu bukene.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi, arakoze mugenzi wacu Fidele Niyongabo yatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri interinete mwasanga aya makuru n'ibiganiro kuri www.radioyacu.com, ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Facebook, Instagram. Ni adresi mwatuboneraho ni VOA Radio Yacu. Amakuru yacu agiye gukomeza mu kanya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikigali mu Rwanda kuri uyu wa gatatu, umucamanza mu rukiko rukuru yumvise ibiganiro by'amajwi ya bamwe mu bayoboke b'ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Ni ibiganiro ubushinjacyaha buvuga ko bibumbatiye imigambi mibisha yo guhirika ubutegetsi bitanyuze mu ntambara. Eric Bagirubusa yari mu cyumba cy'urukiko hakurikirana ibyo biganiro.
Ikiganiro kukindi umushinjacyaha yifashishije mudasobwa yari imbere ye yagiye abisimburanya abyumvise urukiko rukuru n'abandi bakurikiranaga urubanza. Ni ibiganiro byabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga abaregwa bagize mu bihe bitandukanye ku ngamba n'amayeri byakoreshwa mu gukuraho ubutegetsi bw'igitugu bidasabye imbaraga z'imbunda. Blueprint for Revolution cy'umunya Serbia Sirja Popovic kivuga uburyo bwo guhirika ubutegetsi hatitabajwe imbaraga. Muri ayo majwi humvikanamo cyane Sylvain Sibomana udahakana ko ayo mahugurwa yitabiriye. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko ari we wafashe iya mbere mu kwitabira ayo mahugurwa mu Cyongereza, yarangiza akayashishikariza na bagenzi be. Buvuga ko habagaho amatsinda yo kugenda bibukiranya uko ayo mahugurwa yabaga yagenze n'uko bagombaga kuzayakira mu bikorwa. Sibomana yumvikana avuga ko hagombaga gukoreshwa ibikorwa bitica amategeko ariko binagaragariza abategetsi ko hari ikintu kiri kuba, nko kugaragaza ko abaturage batishimye banga gushyigikira ubutegetsi bw'igitugu. Mu byo yumvikanamo avuga ko hagombaga gukoreshwa amayeri agamije gushyira abategetsi mu gihirahiro, bamara gucika intege abategetsi bakaba baratsinzwe. Bumvikana bavuga ko ibyagombaga gukorwa byagombaga no gushingira ku hantu bikorerwa, kuko ibyakorerwa mu gihugu runaka bitakorerwa mu kindi bitewe n'imiterere ya buri hantu. mu ntego bumvikanisha bari bafite ku isonga bagombaga kumara ubwoba babuterwa n'ababutera mu kiswe operasiyo shira ubwoba budahunge tugahungeta no kungereza bagombaga kwitabwaho mu kubamara ubwoba bavugamo abakora ubucuruzi butemewe bazwi nk'abazungu zaje mu kiganiro gifata hafi isaha n'igice abaregwa bumvikanisha ko impamvu yo guhitamo abazungu zaje ubutegetsi bubafata nk'umwanda bakavuga ko mu kubanyuraho byari koroha mu byo bagombaga gushyira imbere harimo kumvikanisha ko abaturage barambiye imisoro barambiye gukubitwa gushimutwa kuburirwa irengero n'ibindi naho ku buryo bagombaga kubikoramo kwandika inyandiko zitagira uwo zitirirwa zizwi nka taragiti zigakwirakwizwa hirya no hino mu gihugu bifashishije abamotari hari hateganijwe kandi kuzakoresha abantu bo hanze y'igihugu bagahimba indirimbo zikurura amarangamutima y'abazungu zaji hakazanabaho kujya bambara imyenda isa yo mu ibara ry'icyatsi kibisi bagambiriye guteza urwikekwe mu bategetsi banabagaragariza ko babarambiwe mu gihugu hose muri ibyo biganiro byo mu majwi bumvikanamo ko bari bagamije guha gasopo abategetsi bakamenya ko ibikorwa byo kubamagana biriho bagatangira kugenda bikandagira bavuga ko bari bafite intego yo gushyira umuturage imbere ariko bakibaza uburyo bazatandukana intero yabo n'igishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi igira iti umuturage ku isonga bumvikanisha ko ubutegetsi bwambuye uburenganzira umuturage ku butaka bwe gakondo kandi ko leta idashyira umuturage imbere yagombye kuvaho ubushinjacyaha buvuga ko iri tsinda ryahugurwaga n'abanyamahanga bazwi ku mazina ya Sandra na Anna abafasha ayo mahugurwa bumvikanisha ko hari hateganijwe uburyo bwo kuzasubiza imitungo gakondo bayambuwe mu gihe ubutegetsi bitubwe igitugu bwari kuba bumaze guhirima ubushinjacyaha buvuga ko ayo majwi bufite nk'ibimenyetso yafatwaga n'uwitwa Boniface Nzaramba arangije ayashyikiriza inzego z'umutekano nyuma yo kumva ko ibyo we na bagenzi be barimo byamuteye impungenge uretse amajwi ubushinjacyaha bwavuga ko bufite muri dosiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu urukiko rwemeje ko hari andi majwi agera ku icumi bwongeye muri dosiye abaregwa basabye umwanya wo kuzabanza kuyumva bari kumwe n'ababunganira mu mategeko kugira ngo bazabashe kuyireguraho abayoboke b'ishyaka Darufa Umurinzi ry'umunyapolitiki Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda nibo barebwa n'ibiganiro bikubiye muri aya majwi umunyamakuru Theoneste Nsengimana we ntahagaragara muri ayo majwi n'amahugurwa bagenzi be baregwa aregwa ko ari umwe mu banyamakuru bifashishije mu gukwirakwiza amatwara yo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda ibikorwa byose ubushinjacyaha bukomeza kubyegeka kuri Madamu Victoire Ingabire Umuhoza nka nkingi ya mwamba wahurizaga hamwe abayoboke be mu migambi bwitamo ibisha yo gushaka guhirika Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ku butegetsi ingingo Madamu Ingabire Victoire ahakana yivuye inyuma akavuga ko yahimbwe mu mugambi wo kuremereza ibirego by'ubushinjacyaha urubanza rukazakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha ry'Amerika i Kigali.
Urakoze Eric Bagirubusa, turacyari mu Rwanda, urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rurimo gukora iperereza ku bantu icumi rwataye muri yombi kubera ko bakubise bunyamaswa umusore w'imyaka 19 w'umurundi wigaga mu mujyi wa Kigali. Dukosoreho gato, ntabwo yakubiswe n'abantu bo mu ishuri rimwe, ntabwo umwirondoro wabo wari wamenyekana. Baracyakora rero iperereza. Inkuru mugezweho na Thierry Vendayishimiye hari Kigali mu Rwanda.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu masaha ya saa yine nibwo ijwi rya Amerika ryishikiye ku bitaro bya Masaka biherereye mu karere ka Kicukiro mu gisagara cya Kigali. Aho uwo musore habera umugabo Dive afise imyaka 19 ariko aravurirwa. Bitewe n'uko bitari byemewe kumuvugisha canke kugira amafoto afatwa, nabashije kubona uko ubuzima bwa habera umugabo bumerewe ndetse n'uko ariko aritabwaho n'abaganga. Igihe twahagera twahuriye n'abajeje umutekano mu gipolisi ndetse na Ribu baje kuraba uko ubuzima bwa Dive bwifashe bitewe n'ihohoterwa yakorewe. Nkuko twabyiboneye, uwo musore habera umugabo afise ibikomere ku mubiri wose, yagiye kubitwa mu bihe bitandukanye nkuko umwe mu bamushikiriye akimara kumenyekana ubwo bwizi bwa nabi yabitwiganiye. Urabye mu mugongo wiwe biboneka ko yakubiswe ibyuma, ku maboko naho aho bamuboshe imbere y'uko bamukubita hari ibikomere, naho ku gice cy'inyuma cyo mu kiyunguyungu no hepfo gato yarakubaguye cyane kuko biboneka ko hose hafutse n'amapasuma ndetse akaba atabasha no kwicara ku buryo ajyama yubitse inda gusa. James Hakuzimana ni umwe mu bantu babashije kumushikira ayo makuru akimara kumenyekana ndetse namufasha kuba yagezwa ku bitaro. Nk'uko amakuru twamenye abitubwira, uyu musore w'umurundi yarasanzwe yiga mu gisagara cya Kigali kuri Saint Famille iherereye mu karere ka Nyarugenge. Ayo makuru akaba avuga ko uyu musore yaje gutogwa na mugenzi we bahoze bigana kera amujana ahitwa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Kicukiro aho bararanyeyo akaba ari naho yakubitiwe. Kuri mikro y'ijwi ry'America Hakwizimana yaduhaye amakuru y'uko uwo mwana yakubaguwe nabo bari bararanye mu nzi imwe mu ijoro ryo kuwa mbere gushika ku igenekerezo rya munani z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2024.
Hari uwundi mwana yaje kumutora nakamutora ngo baje gusura bagenzi we bacha basanga bagenzi we ngo bagire bimuke muri iryo joro barimo hari ari umunsi urasanzwe bo bate uwo mugenzi wacu amusaba ko borara kugira abafasha abo bagenzi we kwimuka ngo niko hageze mu ijoro ngo habura ngo laptop na telefone ariko bacha babona ko yoba itwawe n'uwo kubera batari bamenyeranye niko guca rero umwana we ati none je ko ntamenyereye ko ntasohotse ko twari ko nashitse aha ko ntigeze ndenga ikipangu laptop se noyitwara nkayimira iyo telefone noyimira baca mushyira muri lavabo bamuha amaboko ahamuhahera mu nkokora bamuboha n'ahanyene yafatira ibiganza bari bamushana habi n'ubu hari ibikomere bye baca bamubika muri lavabo baza buri gitondo bakubita amasasu bashakiye bakubita buguru wabakubita.
Hakuzimana yanatubwiye uko uyo munyeshuri habera umugabo yafashwe bunyamaswa yatabawe n'ababanye nyuma y'iminsi 8 abo basore batabaka mu burezi gufa bamusanze aho bamuzirikiye.
Rero icyumweru kirangiye nibwo haciye akana inyuma kavuye mu kindi gipangu wa muhunga hari arakumva acabira akana kamutabariza akana gashaka amagara mama wiwe nibwo mama we yaciye adashasanga umuntu yaboreye muri rafapa baca bahamagara bamutekano ngo n'abanyeronde b'umwuga bashitse abahungu bamukubita ariho bakiri ariko abahungu bamaze kubona ko jya birakomeye ngo baca buri rupangu barasimbuka.
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya uko ubutungane bwo mu Rwanda buriko buratunganiriza habera umugabo Dive kugira ngo abakozi ibyo bafatwe bahanwe. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Murangira Thierry yabwiye Ijwi ry'Amerika ko batanguye iperereza kugira ngo hamenyekane ababikoze bose bafatwe bahanwe. Abicishije mu butumwa bugufi yatwandikiye yatubwiye ko hari amakuru badashobora gutangaza mu gihe hagikorwa iperereza. Yagize ati iki kibazo kiracakorerwa iperereza kugeza ubu nacho twobitangaza ko kuko byo bangamira iperereza. Naho mu itangazo urwego rw'igipolisi cy'u Rwanda hagwashize kuri X yahoze yitwa Twitter rivuga ko bafadikanije na RIB abakekwaho icaha bagera ku 10 bamaze gufatwa bakaba bafungiwe kuri station ya polisi ya Nyarugunga abandi bafatanije nabo bakaba bakirimo kurondegwa bashikiriza ubutungane. Ubijanye n'icateye kuborezi gufa uwo munyeshuri ndetse n'ibihano bizohabwa ababikoze nta muntu yabashije kugira ico dusigurira kandi n'inzego zishinzwe amaperereza hazirinze kugira ico zivuga. Naho kugeza ubu nkuko tuboneye uwakorewe ubwo bugizi bwa nabi abasha guhaguruka akijana mu bwiherero ico adashobora hano kwicara kuko aho yicarira hababajwe cane. Uwo munyeshuri w'umurundi akaba yarasanzwe yiga mu gisagara ca Kigali ababyeyi biwe nabo bakaba baba mu Burundi bose. Abo babyeyi bakaba bariko baragerageza ukugene boshikira uwo mwana nkuko bamwegereye babitwi ganiye Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali.
Thierry Vendayishimiye urakoze kuri iyi nkuru. Andi makuru tugezeho nuko uwo munyeshuri habera umugabo Divin yiga mu ishuri rikuru rya Saint Joseph le Travailleur mu mwaka wa 5 mu mujyi wa Kigali Inyarugenge.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Umuryango mpuzamahanga ONU ni sosiyete y'ubucuruzi y'Amerika Microsoft ikora mu by'ubuhanga bwa none na leta ya Kenya baheruka gutangiza ikigo kigiye kuzajya giha amahugurwa y'ubuhanga bwa none n'ibijyanye n'ubwenge bukorano abategetsi n'abakozi ba za leta zitandukanye zo muri Afrika. Inkuru ya Mohamed Yusuf uri i Nairobi muri Kenya n'Ijwi ry'Amerika murayumva. Ijwi rya Diane ni nahazwe.
Intumbero y'iki kigo no gushigikira igisata c'ubuhinga bwa none ku mugabane wa Afrika no gutuma umunyagihugu ahabwa service nziza zijanye n'ibihe isigezemwo. Ico kigo kiri Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya. Igihe abategetsi batandukanye bacugurura bavuze ko biteze ko kizoha ubumenyi abakozi ba leta yo muri Afrika bagera ku 100,000 gutyo nabo bagashobora guteza imbere ubuhinga bwa none intwari ibereye n'iterambere kuri uwo mugabane biciye mu buhinga bujanye n'ibihe isigezemwo. Ahuna Ezikonwa atwara ishami rya ONU rijeje iterambere ku isi PNUD mu mfunyapfunyo ku mugabane wa Afrika yavuze ko umenyi mu by'ubuhinga bwa none kuri aba bakozi bizotuma Afrika itera imbere cyane cyane mu by'ubuhinga bwa none.
An inclusive public sector digital
iyo ibisata bya leta biteye imbere biciye mu buhinga bugezweho bituma amaleta yoroherwa haba mu itunganywa ryiza ry'abakozi n'akazi kabo. Bituma kandi imigambi itandukanye irangurwa neza.
Prezident wa Kenya William Ruto nawe avuga ko muri Kenya ama service ya leta aharugwa mu 2020 ashobora gutangwa hifashishije ubuhinga bwa none. Ruto ashimangira ko kuba ibisata bitandukanye bisigaye vyikora ku buhinga bwa none vyatumye akazi ka leta koroha. Yiteze vyinshi ku kigo gishasha.
This will help us streamline public service delivery.
Bizatuma haba umuco mwitangwa ry'amaserivisi atandukanye ya leta. Bizagabanya ruswa bitume uburyo bwinjira muri leta bumenyekana. Ibyiza uyu mugambi uzazanira abanyagihugu biciye mu kubona serivisi za leta byoroshye byerekana akamaro k'ubuhanga bugezweho.
Bamwe mu bahinga mu by'intwaro nziza bemeza ko gutanga ama service hifashishijwe uhinga bwa none byatumye abanyagihugu bizera imikorere ya leta ubuzi bugakorwa byihuse mu muco kandi atamanyanga. Naho biruko ariko aba bahinga nyene baragwa bakagaruka bavuga ko uhinga bwa none bukibangamiwe n'ibitari bike ku mugabane wa Afrika. Zimwe mu ntambamye badondagura zirimo ikibazo cha internet ikwiye n'umuyaga nkuba. Ibibazo rimwe na rimwe kubgawo bahinga bituma bimwe mu bihugu vya Afrika n'igihe biba vyahurumbiye ubuhinga bwa none biba ngombwa ko vyikora kubga kera burimwo ugukoresha impapuro. Ikindi hari n'abakozi badafise ubumenyi mu vyo gukoresha ama mashini nyabwonko bigatuma akazi bakora kitonda gusumbuko bogakora bakoresheje ubuhinga bwa none. Michael Nitegeka atwara ubukigo co muri Uganda citwa Refactory. Iki kigo gitegurira abakiri bato gupigana ku masoko mpuza makungu bifashishije uhinga bwa none. Nitegeka agahanura abategetsi bo muri Afrika guhimiriza bibaye ngombwa bagategeka abakozi babo guhurumbira ubuhinga bwa none.
So leadership has to be extremely firm on knowing how they want to use this technology.
Abategetsi bagomba gushyiraho umuhate bakamenya uko bifuza ko ikoranabuhanga rishya rikoreshwa mu buryo bukwiriye kugira ngo bamenye ko abakozi babo barikoresha neza. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo rigere muri serivisi zose kugira ngo abaturage barimenyere. Abakozi barikoresha nabo bakagishwa inama muri gahunda zose zirishyiraho kugira ngo barifate nk'iryabo. Bitabaye uko nta musaruro byatanga kandi bimaze kubaho tumaze kubibona.
Abahinga mu by'ubuhinga bwa none n'ubwenge bukorano bemeza ko iyo bukoreshejwe neza bushobora guteza imbere abanyagihugu bo muri Afrika n'ikibano cabo.
Radijwe rya Amerika hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tubibutse ko mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni I Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi mu Burundi ho ijwi rya Amerika rivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda ho mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9. Nchuti rero mushobora no kujya ku mbuga zacu za internet mugakurikira aya makuru nkuko tuba tuyabagezaho. Urubuga rwacu musangaho ibiganiro byacu n'andi makuru atandukanye ni www.radioyacuvewa.com. Dufite n'izindi mbuga nkuko mubizi YouTube, Instagram, Facebook, no ni adresse ni VOA Radio Yacu. mugiyeho rero mushobora kubona ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi. Mu kanya rero turakomeza ibiganiro byacu tubagezaho andi makuru inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nkuko nari mbabwiye turaza inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida mushya watowe Donald Trump azarahira ku itariki ya 20 y'ukwezi gutaha kwa mbere. Ibindi tubibaze Thomas Kamirindi.
Amazina yabo Trump yatumiye ntaragihagaragara usibye rimwe: Xi Jinping, umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa. Umuvugizi wa Trump witwa Caroline Levitt yabivuze ku mugaragaro kuri television Fox News.
That is true. Yes, and this is
Yego nibyo rwose. N'urugero rw'ukuntu Perezida Trump akunda kuganira n'abayobozi b'ibindi bihugu. Sibye inshuti gusa ariko, ahubwo nibyo duhanganye nabyo nuko. Twabibonye muri manda ye ya mbere. Barabimunenze cyane, ariko ashaka kuvugana n'uwari we wese.
Caroline Levitt yasobanuye ko ibi byose biri mu mugambi wa Trump wo gushyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere ya byose. Ubutumire bwagiye kwa Xi Jinping mu kwezi kwa 11 gushize, nyuma gato y'insinzi ya Trump mu matora aheruka. Ariko nta wundi mutegetsi w'umunyamahanga baratangaza watumiwe. Bavuga kandi ko bataramenya niba na Xi Jinping azaza. Caroline Levitt yaravuze ati dutegereze tuzareba. Ijwi rya Amerika nayo yibarije ubuvugizi bwa perezida watowe Donald Trump niba hari abandi bakuru b'ibihugu by'amahanga batumiye, ariko nta gisubizo kiraboneka. Kremlin, presidence y'u Burusiya, yo yatangaje ko nta butumire perezida Vladimir Putin yigeze abona. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta mukuru w'igihugu cy'amahanga uraza mu birori byo kwimika perezida wayo. Byabaye umuco kw'ibihugu by'amahanga biba biwuserukiwemo n'abambasaderi babyo babihagarariye i Washington. Xi Jinping aramutse aje mu birori byo kwimika Perezida Trump, byaba ari n'umwanya wo kuganira ku makimbirane ari hagati y'ibihugu byombi, ibihugu bya mbere bibiri bikize ku isi, amakimbirane cyane cyane ari mu nzego z'ubuhahirane n'ikoranabuhanga. Mu gihe yiyamamazaga, Trump yavuze ko ashobora kuzongera cyane imisoro n'amahoro kugera kuri 60% ku bicuruzwa biva mu Bushinwa byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ikoranabuhanga, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye sosiyete TikTok y'Abashinwa igihe ntarengwa cyo ku itariki ya 19 y'ukwa mbere gutaha ngo ibe yagurishijwe cyangwa se icibwe mu gihugu. TikTok yaratsinzwe mu nkiko zo hasi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ijuririra urukiko rw'ikirenga mu cyumweru gishize ntiruratangaza igihe ruzacira urubanza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turimo kwerekeza ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Ntitwatandukana ariko tutababwiye muri make amakuru twabagejejeho. Abantu batari munsi ya 25 barapfuye nyuma y'uko ubwato bwari bupakiye abantu bwiyubitse mu ruzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwagati. Abayobye amato b'Abanyasomaliya mu mazi y'inyanja y'Abahinde bafashe ubwato bwo kuroba bw'Ubushinwa, basaba ingwate ya $10 million z'amadolari kugira ngo baburekure. Impande zirwanira ubutegetsi muri Libya zasubiye mu biganiro ni mu gihugu cya Maroc kugira ngo igihugu cyabo kitongera kugwa mu kajagari. Abashinzwe ubuzima mu ntara ya Gaza batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israeli byishe abantu batari munsi ya 12. Naho akanama gashinzwe amahoro n'umutekano k'umuryango w'abibumbye kasabye ko ahabaho igihe cy'inzibacyuho ya politiki mu gihugu cya Misiri hashingiwe ku mwanzuro w'akanama wo mu 2015 usaba itegeko nshinga rishya n'amatora yagenzurwa na ONU. Andi makuru twabagejejeho twabwiye ko Kigali mu Rwanda kuri uyu wa gatatu umucamanza mu rukiko rukuru yumvise ibiganiro by'amajwi ya bamwe mu bayoboke b'ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda n'ibiganiro rero ubushinjacyaha buvuga ko bibumbatiye imigambi mibisha yo guhirika ubutegetsi bitanyuze mu ntambara. Aha rero niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Mwakoze cyane kudutega amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Jumbe Hamza, yafatanije na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije amahoro n'amahirwe, mugire kandi umuroba mwiza.